Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze neza mu kiganiro muri Isanga. Ni wa mwanya twashikiriza ikiganiro muri Isanga kimara isaha kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Ku isi hose igitigiri cy'abana bari hagati y'ibihumbi ijana na mirongo itanu n'ibihumbi amajana abiri bavukana ubumuga bw'ikirenge cizinze bwiswe ubugaru. Mbega ubwo bumuga buterwa n'iki? Buvugwa buravugwa bugakira? Ni bimwe mu byo tugiye gucijya nino tubifashijwemo n'ishyirahamwe Hope Works Burundi muri aka kanya. Ikaze neza mwese mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Nkuko bisanzwe murashaka kudusanga ku rubuga rwacu rwa Facebook, aho mushaka gushikiriza ivyo bibazo canke ivyo vyiyumviro. Adresse yacu ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Ikaze neza mwese
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio ya Amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Turabararitse rero mushike ku rubuga rwacu rwa Facebook. Turatanga ikiganiro muri Isanga, mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro ku kibazo cy'uno munsi, ubumuga twita ubugaru, club foot mu Cyongereza canke pied bot mu Gifaransa. Ikaze neza mbere ko dutangura, reka tubaha aka karirimbo ka Masamba kitiriwe Ntukihebe.
Mugira uryu mutumwe ni wigira inama ntukihebe mama ibyiza biri imbere uvandimwe umbi nama mugira uryu mutumwe ni wigira inama ntukihebe mama ibyiza biri imbere twahuye n'ibizazane byinshi guhora twigunze nkaho nta kirengera guhora n'agahinda kadashira guhora n'amarira menshi mu maso ihorere mama ihorere shenge ihorere mama ihorere shenge kwiyanga no kutiyitaho kubona ibyiza nkaho ntacyo bimaze si wo muti na gato n'ukuri si wo muti ahubwo nimwegere abajyanama babafashe kuva mu bwigunge babafashe kuva mu bwigunge uva amasengesho yabagukunda
ishashi ry'ubuzima opa bagire umunezero bagire amahoro bagire umunezero bagire amahoro bagire umunezero bagire amahoro
karirimbo kari karirimbo ka masamba kitwa ntukihebe reka rero tujiye mu kiganiro nyizina no munsi ni munsi wa gatatu tuganira kubijanye n'amagara y'abantu mu kiganiro muri isanga nkuko twababwiye mbere ku isi hose gitigiri cy'abana bari hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 200 bavukana ubumuga bw'ikirenge cyizinze bwiswe ubugaru mbega ubwo bumuga butegwa n'iki buvugwa gute buravugwa ivyo ni bimwe mu byo tugiye kwiheza nishira hamwe Hope Walks Burundi gita habana bagendana ubwo bumuga abana bavukana ubwo bumuga abenshi barakeka ko ubwo bumuga buba bwatewe n'imvumo imvumo mu muryango canke uburozi canke nibindi bintazi reka rero dusigurire idonido y'iki kibazo kimvukana abenshi barakivukana tubiganira na mushinga ntahe Ladislas Butoyi umushinga bikorwa canke umuyobozi w'irishira hamwe Hope Walks Burundi mushinga ntahe Ladislas Butoyi kaze neza mu kiganiro muri sankano ku ishuri ry'America
murakoze
ego ndumva umengo agatelefone nika ariko karashamwe neza ariko twizere ko biza kugenda neza amushinga naye gutoye muranyumva neza
ndabumva neza namba yakaruye neza ariko
ndabumva turaka tubandanye tugerageza nibitakunda turakoresha ubundi buryo ariko kumbure duhereye kuri ubu bumuga abenshi badatahura abenshi batinya cyane cyane abavyeyi babyara umwana bakabona amaguru yiwe ntameze nka yabandi hama nabatayabonye amafoto twashize ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri radio yacu VOA basigurire uko ubwo bumuga buba buteye muri rusange
nuko mabivuze ubumuga bwitwa ubugara n'ubumuga bukanwa dushaka ku kirenge kimwe cyane byose tugatuma ikirenge cyafashe kigonda kikaba ikindi iyo ari kimwe cyane bikarabana iyo ari ibirenge byose ubwo bumuga
murantunga cyane umushinga ntayo butoyi ibyo muri ko muravuga ni ibintu bihambaye kandi abaduteza amatwi barashaka kuvyumva neza ariko reka kumbure tukure ku murongo twongere tukugarure kugira bakumve neza amajwi adacika reka dutumira mate twongere tugaruke murakoze turabandanya ikiganiro muri sanga
Ijahiri ya kumata. Niki mwenye jera liku. Hama nye mwenye jera liku. Mwenye mbizira. Mwenye mwenye mitu.
Ngoje wedu wivu huku.
Yee, gorata. Urumunya usaji kazi kukwane wajenda wino zora nina sabo.
Ay, kabila simu humu rukamani. Shofe,
wenda una shakuru iwachi rusangi. Uradu tukwa raneza kandida kuize.
Mie kwetu ni bugo.
Ya, nikata.
Ndiye bugo.
Ngoviki. Nukumga kwa mwenye wese mwenye tukwebge. Yeje yive shakuni. Ya, ba. Kombo taksi yaji.
Taksi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taksi mwitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolencia Rola.
Radishwe rya Amerika twongeye tugarure umutumire wacu mushinga ntahe Ladislas Butoyi rungoyishira hamwe Hope Walks Burundi mu gihugu cy'u Burundi akabagiye kudusobanurira byinshi bijanye n'ibikorwa byabo mu gihugu cy'u Burundi bijanye no gufasha ubumuga bita ubugaru mushinga ntahe wari kuratubwira ingene ubwo bumuga bumeze kubatabuzi kubatarabubona nkabona navuze batabonye amasanamu twashize ku rubuga rwacu rwa Facebook muri rusange ubasigurira
murakoze cyane mupasane Oriane nariko narinda kandi mvuga nti ubumuga bw'ubugara n'ubumuga bw'ukanwa bufata umwana akiri mu mbanyi ugafata ibirenge byose cyangwa ikintu iyo bwafashe ibirenge byose ibirenge birigonda bigahinduka bikarabana iyo ari kimwe n'ikimwe iyo ari kimwe cyafashwe icyo kirenge kirigonda kikaraba ikindi hanyuma gushika ubu ku matohoza amaze gukogwa igitera ubumuga bw'ubugaru ntikiramenyekana ariko kenshi mu byo tumaze kubona ni uko ubumuga bw'ubugaru bibonekeza cyane cyane mu bintu bijyanye n'akaronda ukuvuga iyo mu muryango hariho umubyeyi yibarutse umwana akavukana n'ubugaru mu rubyaro rw'uwo muntu ruzokurikira atuba dufitemo amahirwe menshi yo gusangamo uwundi mwana yavukanye ubumuga bw'ubugaru
ni ukuvuga ko atari ikintu umuntu ashobora kwirinda cyangwa kwikingira muri rusange
ubumuga bw'ubugaru nta kintu umuntu ashobora gukora ngo yirinde ikintu gusa ubu turiko turarinda ni uko umuntu yavukanye ubwo bumuga bw'ubugaru azoheza akamugara ubuzima bwiwe bwose kubera atavuwe urumva icyo dushobora gukinga ni ubumuga umuntu ashobora kumarana ubuzima bwiwe bwose kubera atavuwe
ego nkuko tuvyumva mu gihugu c'Uburundi murabivura muravura ubu bumuga aho onye kuri Hope Works ngo tubyira muri make ingene mubikora hanyuma turabandanye twumve nimba n'abakuze nabo nyene bashobora kuba batararonka ayo mahigo bataronsa ayo mahigo y'ukuvugo bakiri bato niba nabo nyene mubafasha muvura gute ubwo bumuga mu kigo canyu ngahe Bujumbura
murakoze cyane aha mu Burundi ubugambi wo kuvura ubugari mu Burundi ukorwa n'amashyirahamwe abiri ishyirahamwe ryitwa Hope Works hamwe bifatanije n'irindi shyirahamwe n'ihuriro ry'ibigo by'abagendana ubumuga mu Burundi aha mu Burundi rero turafise ibigo twaseho ibigo cyenda bivura ubwo bumuga bw'ubugari dukoresha icyo bita ubuhinga bwa posite mu buhinga bwa posite rero ingene tuvura ubugari tuvura mu ntambwe zirihe intambwe ya mbere ni intambwe yo kugorora ni ukuvuga umwana yavukanye bya birenge byigonze birabana turamuzana kwa muganga hanyuma tukagira ibyo bita tukamugorora dukoresheje iminwe hanyuma duhejeje kumugorora tugahita tumushyiraho isima ijyayo kwa muganga izo turabigira inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu nko gushyira kuri munani gatandatu munani icyo gihe niho tuba tubona yuko ikirenge cy'umwana cyamaze kugororoka neza cyo kimwe n'uwundi mwana yavutse adafite ubwo bumuga tumaze kubona ko icyo kirenge cyagororotse cyo twita mu kirundi guca gati mu gifaransa bita tenotomi hanyuma izo bihezo tuba twabonye ko ikirenge cyagororotse neza cyo tumwambika uturaso twagenewe ubugaru kugira ngo bwa bumuga ntibuzoheze bugaruke tuba tugiye mu ntambwe ya kabiri yitwa gushyigikira igororoka tuba twaronse rero muri ibyo bigo cyenda byose navuze biri ngaha mu Burundi hose tugura cyo kimwe uwo mugambi wa Hope Works ukorerwa ngaha mu Burundi urakorerwa no mu bindi bihugu byadusangiye akarere haba mu Rwanda haba muri Congo haba muri Kenya no mu bindi bihugu bitari bya Afurika rero nasigaye iwacu mu Burundi ibigo dufite ni icyenda icya mbere kingana i Bujumbura ni ikigo cyitiriwe umweranda Kizito bacyita mu gifaransa Existence Dodo Bujumbura turafite kandi n'ikindi kigo kiri hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega muri Senat igororo ry'abagendana ubumuga twafite n'ikindi kigo kiri Makamba turafite n'ikindi kigo cy'abamuga kiri i Muyinga hanyuma turafite n'ibitaro ziri ahantu hitwa mu Mibo mu ntara ya Ngozi turafite n'ibindi bitaro biri mu Ruyigi byitwa Rema turafite n'ibindi bitaro bitatu ibitaro bya Rumonge akaba n'ibitaro bya Kirundo n'ibitaro bya Shitoke ibyo bigo bigiye kutondagura niho umuntu ababyeyi bashobora gutwara abana babo bapfukanye ubugaru bakaronka ubufasha
ego tusubira inyuma birumvikana ko muri mu gihugu hagati mu ntara zitandukanye nyinshi ni byiza kumenya ariko twongere tugaruke ku kuntu mubafasha abo bantu abo bana bafite ubwo bugwayi mwavuze ibijanye n'isima mubashira ko kumvure ni nka kujya umuntu aba yavunitse ukuguru nivyo mwashatse kuvuga isima bamushira ko ikamara ikiringo runaka rikagerageza kugorora uko kuguru
neza cyane makuru kwisha kibazo isima tumushira ko ni nk'ibyo bashaka kumubwira ngo nise dukoresheje mugabo ubundi buhinga nyine koko urumva ari umuntu tuzi yavunitse sicyo kimwe n'umwana aba akivuze kuko tubavura tuba twifuza ko umwana yoza akivuze ku munsi wa mbere atararenza imyaka ibiri yitwa preference rero isima dukoresha n'iryo ari kwa muganga nyine mu gifaransa bayita plaque n'iryo ari kwa muganga bakoresha no ku bantu bavunitse
ego plasma hama twa twigeze kubaza tuti mbega none nkuko mubivuze umwana byo bavyiza mu babazanye imbere y'imyaka ibiri abantu bakuze guko turabona nabantu bagenda n'ubwo bumuga bakuze bataronsa ayo mahigwe bobo izo sima canke ubwo buhinga nabwo nyene bwo ukunda mu kugororuka kuguru canke ntiba bigikunze
murakoze cyane cyo kubazo ngarutse no bayo uko ubugaru nta wujya mu ngare ukindura bango igitsi kigoroba kigiregeza n'umuga bw'ubugaru twasikicuga yuko umwana agoroba kiri muto kuko umwana cyo bamuzanye kumugorora akiri muto kumugorora biroroshye pa twanya musoyi nabaze nta izango bwo atakase ubujyo bwinshi bwo kwa kwa muganga n'abaganga kandi bakafashe mu mwanya munini kubavura nicyo kimwe naswe bwo muri programa yacu idutakase ubujyo bwinshi bwo dukoresha ubujyo bwinshi mu kuvura umwana mugabo kubera tubona yuko hariho abavyeyi batabimenye kugira abana babo baronka amahirwe yo kugwa hakiri kare abana bakuze nabo nyene turavura abana mugabo ku buryo dufise ntiturenza ku myaka cumi n'itanu kuko gushika kuri iyo myaka kuva ku myaka ibiri kuduga nuvuga bwashiririji bwo gukora umuntu bwo kubaga kugira ngo kugororoka neza bishoboke ariko kandi biraheza bigafata umwanya munini cyane bigafata bwinshi ariko gushika ku myaka cumi n'itanu ubuhinga dufite ngaho iwacu turagerageza
murakoze cyane murakoze reka rero duhindukire ku murongo wa telefone abanywanyi biradijwe rya Amerika baratangiye kutugutwakura barafise ibibazo n'ivyumviro reka duhere ku witwa Bizimungu Jean-Claude amahoro neza Jean-Claude
na amahoro na amahoro
urahura komeye
yego turakomeye
ni vyiza cyane akabazo kuri ubu bumuga mu Burundi bita ubugaru
urabutawe cyakora muranyihanga kuko aha nandi ntabwo mbasha kubakurikirana ku murongo ari kure ko gusa ko nabonye ikiganiro muriho muri kuganira nashakaga mbase umutumire niba ubwo burwayi si buravurwa bushobora gukira nanjye turahanga ko mfite akana nanjye gasa nkaho kavukanye ubwo burwayi nyine ubwo umuntu yaremaye biravugwa bigashyira akaba muzima na
uyu mwana afise imyaka ingahe cyangwa angana gute
amaze imyaka ibiri
urakoze reka tumubaze akabazo keza ati mbega umwana baramuvura iyo bamuvuye birahera burundu bwamushinga ntayo butoye alo umushinga nawe butoye umuntu wanyu ego bandanya
ndabumva neza nariko ndabishura ati murakoze ku kibazo umwana iyo tumuguye neza ni ukuvuga iyo atanguye kwivuza nka akivuza hakiri kare cyane gushika ku myaka ibiri hagira ko atambuka utabizi ko yariwe yaravukanye icyo kibazo atanashobora kumutandukanya n'undi mwana yavutse adafite ikibazo cy'ubugari ni ukuvuga iyo tumuguye neza tukamukurikirana neza ababyeyi kwikiza urutonde kwa muganga wabahaye umwana arakira neza ku buryo ushobora kumutandukanya n'undi mwana wese atandukanye ubumuga
bw'ubugara nkurikije kuri ako kabazo ka Jean Claude mbega ibyo biratumwa tubwiye mu bambika yo muri ko murabavura babyambaye ikiringo kingana gute biroroshe kuronka ibyo birato bigenda gute
murakoze cyane ibirato tubambika ni ibirato mu gifaransa tubyita atere do sinibike biroroshe kuronka mu ntango bakivyambara mu minsi ya mbere ya mpamvu yo kugorora iheze umwana afashe ageze mu ntango yo kwambara ibirato ni ukuvuga vyambara amasaha 23 kuri 24 mu mezi atatu ya mbere ayo mezi atatu aheze umwana araheza akavyambara mu ijoro kubera aba hageze ko ahaguruka cyangwa atambuka araheza akavyambara mu ijoro gusa cyane ko umurambo iyo aryamye akazovyambara gushika ku myaka itanu imyaka itanu igeze ashagaruka kwa muganga muri kontoro tugasuzuma tukaraba tukamubwira duti umwana wawe nataye yarakize yitegurire kujya gutanga ishuri
ni ukuvuga ikigo cyanyu kirabakurikirana iyo myaka yose mu kubafashisha ibyo bikoresho nk'ibirato n'ibindi baba bakeneye
neza cyane ikigo cyacu umugambi wacu urafasha mu mugambi wacu umugambi w'ubugaru mu Burundi turabafasha mu kubahiriza birazwi nitwe tubi umubyeyi ntarakimwariya turabafise atelier twikorana babidukorera bakabituzanira tukaheza nasi ukabiha ivyo bigo nayo masansre nayo maklinike dukorana bakaza barabiha abo bavyeyi bakabibaha ku buntu kandi uko umwana akura murazi ko niko n'ikirenge gikura turagenda turabahindurira inomero kugira ngo umwana wese umuhe igihatu kimukwiye umubyeyi ntarakimwaheza ngo arihe twebwe mu mugambi vyose nitwe twimenya haba muvyo birazwo haba mu kubishikana ku mavuriro no mu bigo bavurira abo bana bavurirwamwo haba no mu kubakurikirana mu mihana turafise abo twita abahanuzi b'abavyeyi cyangwa abavyeyi nama b'amagara y'abantu turaheza tukabarungika kugira ngo badufashe kuraba yuko umwana ariko arambara ikirato neza umwana akurikiza impanuro bamuhaye umwana atariko arasubira inyuma.
Ego hama dusubira inyuma gato ku byo twavuze bijanye n'ivyumviro vy'abantu kumbure ababa baje kubitura baba bakeneye ubwo bufasha bwo kugorora ayo maguru, ariko twanavuze yuko abenshi usanga biyumvira ko mu miryango yabo hari birozi, hari ibintu kumbure biva biterwa n'imivumo n'ibindi. Ibyo vyumviro vyabo bavyeyi baba baza babifise mu vyakira gute, mu bahanura gute, mu bafasha gute, kuko niko abari ko biyumvira kumbure biratuma n'abandi batibaza yuko bashobora kuvugwa n'ikigo nk'iki wanyu. Ivyumviro nk'ivyo mubigwanya gute mu kibano nabo muba mugerageza kuja kugufasha?
Murakoze cyane iki kibazo. Ivyumviro mwene ivyo kuko muri ko murabivuga turabironka kandi ku bwinshi. Hari abaza bibaza yuko uwo muryango warozwe cyangwa uwo mwana yapfumwe cyangwa uwo mwana yapfukanye imivumo ya base na basekuruza cyangwa nk'ubu dufate haje ubuhinga bwo kubirondoka bijyanye n'amagara meza dufate nk'umubyeyi akaba yari kukanyuzi hanyuma agaca abyara umwana afite ubwo bumuga bakavuga ati uyu mugambi aka kanyuzi uyu mubyeyi ariko niko katumye amaguru yigonda. Hariho abandi baza bafite nk'ivyumviro dufate nk'akarorero nk'umubyeyi yambara nk'ipantaro umubyeyi yiwungenda akambara nk'ipantaro bakavuga ati umwana yavutse afise amaguru akebanye y'ubugaru kubera umubyeyi we yari yambara ipantaro. Urumva ivyumviro bidafashe ivyo twita mu gifaransa les défauts ni vyinshi biriho rero iyo biyije ni ukuvuga twebwe ku bitaro n'ibigo dukorana vy'abagenda ubumuga twarasizeho abo twita abahanuzi b'abavyeyi turaheza tukabakira tukabasigurira neza yuko ivyo vyumviro bafise bidafashe. Hanyuma iyo dusanze nk'uwo muvyeyi yaragize ingorane mwene yo mu kibano turaheza tukarungika uwo muhanuzi w'abavyeyi akamusanga nimubwira akagirisha inama umuryango wabaze canke wagutse akabasigurira neza yuko ivyo vyose biyumvira bidafashe atari vyo vyavuyeko ahubwo ubugara ari ubumuga mbukanwa ufata uwo ari we wese yaba umwirabure yaba umuzungu yaba umuzungu ukamufata. Hanyuma tukagerageza uwo muhanuzi w'abavyeyi tuba twarumise akagerageza kumvisha uwo muryango yuko ivyo bari bimvira atari vyo, ahubwo iciza ari uko ubwo bumuga bwagiha abona buzoenza bukagororwa kandi bugakira. Kuko yaba ari nk'ivyo vyumviro baba biyumvira dufate ko ari umuvumo wo kwari uburozi twe kwa muganga nta burozi tuvura nta muvumo dukura ivyo biba bikunda yuko tuvura.
Ubisiguye neza uti mwe muvura ibyo mubona urumva nkuko byoba bibaye ibyo boja handi. Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo wa telefone turafise Ephraim. Ephraim uraho neza uratwumva? Amahoro Ephraim. Ephraim aga telefone ndumva kacitse kumbure turagerageza tumugarure mu kanya. Ego murakoze cyane. Rero abo bavyeyi twako turavuga baba bagize ibyo bibazo byo gukumirwa kumbure mu kibano murabafasha. Hama naba ntihenze mwavuze yuko nabakuze mubafasha gushika ku myaka 15 ariko turabona ku mbuga zanyu ngurukana bumenye yuko mufise n'abantu bakuze barenza 15 bobo mubafasha gute murabaha byo kugendagendesha ko twumva biba bitagikunze ko mugongo rukuguru kwabo bigenda gute?
Ariko kuna bivuze mu ntango navuze yuko ishami ryacu ho hose rikorana n'ibyo bigo by'abagenda mu bunga mu Burundi iyo bishyize tugasanga umuntu yarakuze yararembaga kurengerana avugururwa turaheza tukamurungika muri ivyo bigo by'abagenda mu bunga mu Burundi kugira ngo nimba ari ivyo bamuhawe ibikoresho nyunganirangingo babimuhe babimufasha kugira ashore kuyunguruza yaba mahinga yaba mpechiye yaba ibiki mbere muri no muri izo bigo cyane muri iyo shyirahamwe ryo muri urwo rwanda niko bagenda umuga mu Burundi hariho n'imigambi n'umusanga n'imigambi y'iterambere baheza bagashyiramo umuntu bivanye n'ubushobozi bwiwe kugira ngo uwakumiwe ubugendana ubumuga cyane uvuye ku bugaro cyane n'ubundi ntiyiyumve yuko ari inyuma y'abanzi ari inyuma y'umuryango ari inyuma adakumiwe aje mu banzi.
Murakoze cyane. Reka twakire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika, Kwizera Lucky. Amahoro neza, kaze neza.
Amahoro, amahoro ku ijwi rya Amerika. Muraho neza?
Turaho, turashima. Nawe?
Natwe turaho, turashima Imana. Tuza n'umutumirwa.
Yego, arakumva.
Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda, karere ka Rulindo, umurenge wa Buyoga. Nagira mbaze wenda ntago nabashije gukurikirana ikiganiro bitewe n'uko n'ahantu ndi ubu ngubu ntago habasha tubasha gukurikira ku murongo wa FM.
Uherereye hehe?
Nerereye mu burasirazuba, karere ka Nyagatare, burasirazuba bw'u Rwanda.
Turagerageza kuraba icyo kibazo uko cyifashe hiyo cya FM. Ego, komeza.
Ntabwo tujya tumva ku murongo wa FM, ariko hari ibyo nabashije gusoma kuri poste mwarimu yatanze. Nagira ngo mbaze ese nk'abana bavukana icyo kibazo cy'ubumuga bw'ibirenge, ese barafaswa bakaba bahabwa ubuvuzi cyangwa nyuma y'uko wenda bahawe ubuvuzi, ese birakurikiranwa mu muryango bakagira gahunda yo kuba babakurikirana bakabafasha?
Umutumire muri iri shyirahamwe ryabo Hope Walks Burundi, tubwiye yuko babakurikirana kugeza ku myaka itanu, babonye ko bavukanye ubumuga barabafasha, bakabafasha kubagorora ayo maguru ibyo birenge. Nako
abatabashije kugenda, kuko hari abo bagorora ugasanga wenda ntago bakibasha kugenda, no kuba bakira ntago bikunda, ese nta kuntu babaha insimburangingo.
Reka twumve umutumire mushinga ntawe butoyi. Umutumire arabajije ati birashika aho umwana byanka yuko mumuvura akaguma ubwo bumuga akabugumana mu buzima bwiwe, bigenda gute?
Murakoze ku kibazo. Birashobora gushika yuko umwana twavuye adashira neza, nazo biva kuki? Biva yuko umuvyeyi atakurikije gahunda cyane impanuro programa kwa muganga bamuhaye. Tufate nko mu ntano twebwe mu gihe cyo kugorora, turabwira umuvyeyi yuko igihe ariko isima araza kwa muganga rimwe kumbi aza rimwe. Umuvyeyi rero ashobora nko kumuha gahunda yo kuza rimwe mu ndwi kwa muganga kugira tumuhindure isima, akazoza rimwe akagaruka ukwezi kweze ameza abiri aheze akanabiheba akongera akagaruka umwe ni duheza ngo tumukize neza. Birashobora n'igihe kandi n'igihe tumusize ku turazo abavyeyi bakabona ngo ubumuga bwakize, kubera umwana aba yaragororotse utabize n'ububona akabona ati bwa ubumuga bwakize reka ngende ni mbandanye ibikorwa byanje imirimo yanje, hanyuma umwana yarakize akazogaruka kwa muganga inyuma y'imyaka ibiri cyangwa imyaka itatu ubumuga bwagarutse, kuko iyo muzeyi adakurikije porogaramu kwa muganga bamuhaye ubumuga buragaruka. Rero muzeyi nk'uko abivuze birashobora gushika iyo umubyeyi adakurikije impanuro porogaramu kwa muganga bamuhaye ubwo bumuga ntiheza ngo ukire neza burashobora kugaruka nawe yoba yagororotse yakize.
Murakoze cyane. Ego,
ukumufasha turaheza tugatangura kumuvura tugasubira tukamwumvisha tukamwigisha bikwiye, ariko turaheza kandi tugasubira tukamuvura akugira umwana tumubonye ubushasha.
Ego, kumbure mwatubwiye ibice bitandukanye muraza kubidusubiriramo aho muri mu gihugu hagati n'abari mu Rwanda, kumbure kugira ngo bafashe abandi abo babazi ibigo bigongora canke bivura ubumuga, uwo dutelefona bakatubwira kugira ngo abatwumva abariko barakurikirana ikiganiro mu Rwanda nabo nyene bashobore gufashwa baje aho ubu bumuga bushobora kuvugwa. Ego, mushaka nawe butoye twongere utwibutse aho ibice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi amavuriro neza na neza amazina yavyo yazo ayariyo kugira ngo abantu bashobore kwitura abo baganga cyane cyane nk'abavyeyi bibungenze abavyeyi baheruka kuvyara bobo bikenewe yuko vuba bwango bategezwe kuja kuvuza abo bana bakiri bato
murakoze kwa muganga aha iwacu mu Burundi dufise ibigo 9 dufise ikigo kinga y'ubujumbura cyitwa Serenizito turafise n'ikindi n'ikigo Senare kiri Gitega turafise n'ikigo cy'abamugaye kiri Makamba turafise n'ikindi kigo cy'abagara mu mbuga kiri mu ntara ya Muyinga hanyuma turafise ibitaro byo mu Mibo mu ntara ya Ngozi turafise n'ibitaro mu ntara ya Ruyigi turafise ibitaro byo mu Rumonge ibitaro bikuru by'intara ya Rumonge turafise n'ibitaro bikuru by'intara ya Cibitoke tukaba dufise n'ibitaro bikuru by'intara ya Kirundo
murakoze cyane none kuri ivyo bigo byose naho nyene hose bararonka ubwo bufasha bwose bujanye no kubakira kubashira ko ayo masima kubahama ayo ma ivyo birato uko nyene mu bifasha ngaho ibujumbura canke hari abakenera kuzi ibujumbura
hose nta mpamvu bikenerwa ko umuntu ashyiga ibujumbura canke ajyitega hagiye hose mu gura cyo kimwe abaganga n'abandi babikora twabigishije twabaye inyigisho zimwe sogwa ngo ibujumbura ngo ni kumva mukuri no bavura neza hose bavura cyo kimwe hari ibujumbura hari Makamba hari Muyinga hari Gitega hose nico kimwe ariko kandi kubera nzi yuko harimo nabo mu karere cyo barakora twumviriza nasha kubabwira yuko no igihugu cy'u Rwanda ibigo bashobora kubica ngo hari ibitaro bye kigahini ikitwa ibitaro by'abamugaye kigahini hariho n'ibitaro biri Gikondo hakaba n'ibitaro biri Muhima akaba n'ibitaro bya Kabuwayi akaba n'ibitaro by'Ibutare bigira byo ibitaro by'Ibutare hariho n'ibitaro by'Iruhengeri akaba ibitaro by'Igihundwe hari ibitaro by'Imasaka n'ikigo cy'abamugaye cy'Iririma hari n'ibitaro by'Inyamata akaba ibitaro by'Ikibuye n'ibitaro by'Igisenyi hamwe n'ibitaro bira ahantu yitwa Igatagara ikigo cy'abamugaye cy'Iririma
Banyonyi bishwe rya Amerika murumva yuko ubufasha burahari haba mu Burundi haba mu Rwanda nta mpamvu yuko umwana yovuka agakura afise ubwo bumuga kandi ubufasha buhari mu Burundi mwavyumvise yuko bavura ku buntu mu Rwanda ntitubizi neza kumbure mushingana he buto yarashaka kubimenya ibigo bime bimwe niba bivura ku buntu ariko mwumvise yuko nk'ikigo cabo Hope Works Burundi bavura ku buntu mushaka ndare butoyi rero muravye abo mwakira ubushakashatsi mukora ku mwaka abana mufasha ni bangahe hanyuma kumbure abavuka bafise ubwo bumuga nabwo nyene nabwo nyene ni bangahe
murakoze cyane ku kibazo reka imbere yuko nisha kuri kibazo kiri kigire mbanze mvuge gato kiri ibiki bisanga imibare mu Kinyarwanda mbanze mvuge yuko haba mu Burundi haba mu Rwanda aho si dukora ubufasha bw'ishyirahamwe Hope Works rero kuvura hose ni kubuntu haba aha mu Burundi haba mu Rwanda haba no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho si Hope Works iriyo tuvura ku buntu mu byo ntara kimari ngaho se tugitegiri ku kibazo kijyanye n'imibare n'ibitigire twebwe ngaha mu Burundi wacu kuva dutanga kuvura turamaze kwakira abana dushyika ku 4000 twatanguye ngaha mu 2011 gushika uno munsi ku ino tariki ya 10 sukwezi kwa kane tumaze kwakira abana bashika 4,880 turaze kubitegereza ubona ku mwaka turi hagati y'ibitigi y'abana 5,600 twakira buri mwaka bashasha babaganye mu mbuga bw'ubugari turaze ku kwezi turi hagati y'abana 40,500 y'abana bashasha baba bavuze bavukana ubugari baza mu bigo ibyo bigo 9 bitandukanye kugira ngo baronse ubufasha
ego mwatubwiye ko ubwo bufasha mu bukura muri iyo shirahamwe Hope Works ni ishirahamwe mpuzamakungu ritunganijwe gute n'iryo mu kihe gihugu muri rusange
ni murakoze cyane ni ishirahamwe Hope Works ni ishirahamwe mpuzamakungu rifite icyicaro muri Pennsylvania mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ishyirahamwe rukirisito rishimikiza yuko ubumuga bw'ubugari rifise ihangiro ryo gukinga no kureburura umutwaro w'umugabo ateyi n'imiryango.
Hama none intambanyi zimwe zimwe muhura nazo turumva ko uburyo atari kibazo cyane, ariko izindi ntambanyi mushobora kuba muhura nazo muri ibikorwa byanyu bya misi yose izo barize.
Murakoze cyane. Intambanyi nyamukuru duhura ni ubwa mbere nubwo kwari ukutamenya kuko umubyeyi hari abazeyi bashyishyira mu byabo bizi bintu azi twakagura kandi tudonagura yuko umugabo ugarumva kuri ibi n'ibi ntazi bigatuma abo bana bataronka amahirwe yo kuvuga. Ikindi yindi ntambara dufise ni ukubona ubumuga bw'ubugaru buri mu bumuga buke iyo umuntu avukanye ashobora kuvurwa kandi agakira, kuko hari ubundi bumuga bwinshi iyo umuntu avukanye aba ubuzima bwiwe bwose azoba agendana ubwo bumuga. Ariko icyiza ubumuga bw'ubugaru iyo buvuwe kare burakira kandi neza. Rero dufite intambara nyiri uko hari amashyirahamwe menshi icyo kintu atarakimenya ngo abishyire mu migambi yawo yihutirwa icyo navuga mu makate strategi mu mapriorite kugira ngo ntihazogire umwana avukana ubwo bumuga kandi bwarabigushobora kuvuga kandi ugakira. Iyi ni intambwe dufise ni ubukene. Umubyeyi arashobora kumva kubona yuko umwana yavukanye ikibazo ariko ntashobora kumushikana kwa muganga kubera iki? Kubera ubukene. Rero urumva bifatiye kuri ya yuko imiryango ifasha abashyirahamwe afasha ibyo bintu atazihutira bica bituma hari abana bazokorana ubugana kandi batategerejwe kubugendana. Iyindi ntambamye igira kane nizo navuga yuko amapriorite y'intwaro y'amaguverinoma y'ama leta icyo kintu kijyanye n'ubugaru tubona umwenga gisa n'ikiragiwe.
Murakoze cyane. Turaza kugaruka ku cyokogwa mu gihugu kindi mwavuze ukubona amashyirahamwe amwe atabizi neza atabikorera ko turagaruka tubije mu mizi. Reka tubanze tufate akanya twumviriza akaririmbo ka Chrysome nzokomeza nkwiringire tumira mate twongere tugaruke. Murakoze mwese.
Uba mugisho gishumba byose azaguma mu gicucu kihoraho ndabwira uwiteka urubuhungiro n'igihome kinkingira zakomeza mwinjire kubw'ineza n'imbabazi zawe haleluya ramye izina rye mutima wanjye ririmba aza kubundikiza amoya ye kandi uzajyungira mu mababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira kuko ari wowe buhungiro wagize isumba byose ubuturo nuko ntakibi kizakuzaho na cyango kizegera ihema ryawe zakomeza mwiringire kubw'ineza imbabazi zawe haleluya nyambaza na yemi trave
Omakuba no mutako zavana nawe Zamuichu ayo Zamuhurame Zamerega arachiza kanje Azanyambaza Najinitare Omakuba no mutako zavana nawe Zamuichu ayo Zamurame, zamerega anachiza kanje.
Neza mwese radio ijwi ya Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ko karirimbo mwumvise ni Krizo ndasingwa nzakomeza nkwiringire turi muri wa mwanya ryo kwiganira ikibazo ibibazo by'amagara y'abantu nko bisanzwe ku munsi wa gatatu umutumire wacu no munsi ni mushinga nahe Butoyi Ladislas umwishira hamwe Hope Walks Burundi rikabarishira hamwe rifasha ubumuga bwitwa ubwubugaru mu gihugu cy'u Burundi ku isi hose rero igitigiri cy'abana bari hagati y'ibihumbi 150 cyangwa ibihumbi 200 baravukana ubwo bumuga bw'ikirenge kiba cizinze tukaba rero tuko turiheza ubwo bumuga ico buterwa ingene buvugwa na byinshi bijanye n'ubwo bumuga ego mushinga nahe Butoyi twako turavuga ingene kumbure ubwo bumuga buvugwa mu Burundi amashiri hamwe mwamwe ibitaro bimwe bimwe ingene bishobora gufasha muri uku kugerageza kuvura ababana hama twiheze mbega icokogwa mu gihugu kugira ngo abana bafashwe kurusha leta mukorana gute bimeze gute kugwego rwa leta kugwego rw'igihugu
murakoze cyane leka mbere kuvuga ingene dukorana leta atwara mu mugambi wacu mu mugambi w'ubugaro mu Burundi dushiye mu kigo cy'abagenda mu Burundi twarumvikanye na twarashyizeho amasezerano y'ubufatanye n'ubushikanganyi bw'amagara y'abantu kuko kwangiza roho nyaganda sida ayo masezerano akaba ari atwemerera kugenda mu bitaro bitandukanye no gukorera mu bitaro bya leta kugira ngo tugendere mu bitaro twigishe cyane cyane twigishe abaganga n'abakorerayo icyo bita gusuzuma umwana hakiri kare no kumwita kwa muganga rero kuri ayo masezerano y'ubufatanye dufise aradufasha cyane haba mu bijyanye no kuhimiriza gusansibiriza haba no mu bijyanye no kurungika abana kwa muganga hakiri kare nibwo bufatanye dufise hagati nubwa na leta na guverinoma y'u Burundi ariko kandi turifuza nuko twongera n'ubundi ubufatanyabikorwa n'ubushikanganyi bw'ubufatana muntu na cyane cyane mu byo dufasha kuvura abana cyane abakuze atarusha amahirwe kuvura kwa muganga hakiri kare kuko nk'uko nabivuze hageze kuvura umuntu akuze iyo atamenye yuko uvuga ko ubugari buvurwa hakiri kare biratwara uburyo bwinshi butuma muri ho pose umugambi wacu wo kuvura mu Burundi ubwo buryo tutashobora kuburonka bisaba yuko dufatanya n'abandi bantu yaba ishyirahamwe cyangwa leta kugira ngo dushobore kuriha no kuvuza uwo muntu kugeza akiri rero uko dukorana na leta nuko nize twifuza kuzokorana mu minsi za minsi mu bijanye n'abantu bantu bakora mu gisata cy'abamugaye cyane mu gisata cy'amagara y'abantu cyane gisata cy'amagara y'abana n'abakenyezi na gushika ubu ni nokakwaidefi ni challenge kuko gushika ubu ni abantu gukuri nobwa ngo turamaze gufita gukorana ibikorwa biseruka biboneka twobwatiturafishina ko byaresukuno ariko mu ndinganizo dufise ni uko turiko turagerageza kudodora ahashoboka ahantu uvuga nko mu turafise nk'ishyirahamwe atoke twifuzeje gukorana naho tutagiye kure twifuza gukorana n'ishyirahamwe de Caritas Coupe de Burundi twifuza gukorana n'amashyirahamwe ya Caritas turifuza mbere no gukorana n'aya mashyirahamwe yo mu ya Nations Unies dufate nka UNICEF cyangwa OMS n'ihangiro dufise ariko ntitubarishikako ariko mu ntega bizoza mu ntegekanyo dufise turifuza kuzokorana n'abantu benshi ku buryo ngaha mu Burundi mu myaka 15 n'imbere ata muntu uzoba tubona atashoboye kuvugwa ariko kubera atabimenye twifuza yuko mu myaka iri imbere mu myaka 15 cyangwa ikurikira ata muntu uzobona mu Burundi agendana ubumuga kubera atabimenye cyangwa kubera atashoboye kwivuza neza.
Murakoze cyane. Reka kumbure tubandanye ku murongo wa telefone naho nyene abanywanyi b'ishu rya Amerika. Turafise uwitwa Jean-Claude Nsabumuremyi. Amahoro cyane.
Amahoro.
Bravo, meze neza.
Yego turakomeye.
Duga ku ijambo kibazo cyane cyumviye.
Murakoze cyane. Uziyewe. Ngite mananditse saba muri komande saba ko umwanya ndafite umwanda mba urwaye.
Yego turakumva.
Rero mba nena cyangwa gusiguza neza basigurire kuno nyine kuko mba we urumva uko bwari bumeze mugabo tugoca tumera ngo tugomba gushikama agomba gutambuka ashikamye bana amaguru ayiteranamo ahubwo ari muri sa sopoze. Rero mba rero nabonye mbamutse mukari ibintu by'imipfumo cyane avuga atereka nari nza gusiguza kuri kandi ikiganiro numva impanuro.
Wowe waragerageje gutwara umwana ku ivuriro riri kuri hafi?
Yego namujyanye kuri Saint Kisito i Bujumbura kuri Shanike.
Uherereye hehe wewe none mu bisanzwe?
Bampaye ibirato ndamwambika bandatubamwa ubu ndacara ukwezi kwa mbere ndindiriye.
Urindiriye ko ibyo birato navyo nyene bibandanye bifasha. Urakurikiza none inkurikizo z'abaganga bavuga yuko ategeza kuguma avyambaye?
Abaganga batubwiye yuko tukimwambika asinziriye kuko hari ukuntu kiba dufatanye atabitambukana tugumye tukimwambika ngo asubire inyuma mu gutambuka.
Mushenga nawe butoye none umusaba gufasha iki ku bijanye n'impanuro? Ndazi ko ashobora kuba zigufitiye mugabo hari ikibazo nyezina yo gufasha mwo muri aka kanya.
Jena shaka kubaza muganga mba numve yuko ibyo birato byo yendaga ko tayindi umuntu ushobora kumuhigira nk'iyo kwa muganga isanzwe yongera kuri ibyo birato.
Ibindi birato
yongera kuri ibyo birato.
Ego mushinga nawe butoye sinzi ko mwumvise neza telefone yusa niyigoye gato ariko arafise uwo mwana nawe nyine afise ico kibazo c'ubwo bumuga yarituye abaganga bariko baramuvura kuri Saint Kizito. Uwo mwana arambaye ivyo birato ati mbega nta kindi kintu yokora uretse ico kirato. Hama hari izindi impanuro bo mufitiye nawe nyine?
Murakoze. Ndumva yuko ari umwana umwe mbozo sanze dukwikirana. Nta kindi kintu gikenewe. Niba wambwiye yuko avyambara mu ijoro azovyambara mu ijoro ku murango arambara ibindi birato bisanzwe nkuko abandi bana bose bavyambara kuko ndumva yaramaze kugororoka. Nta kindi kintu gikenewe mu bijanye n'ubugaru akirengeze gukurikiza izo wambwiye. Niba wambwiye yuko azosubirayo mu kwezi kuza uwo mwana ntazosibe kuiyo sango azomutware kwa muganga. Niba wambwiye ati uvyambare mu ijoro avyambara mu ijoro gushika aho ba muganga bazombwira bati umwana wawe yaragororotse birasubiyebe nagende yitegure niyagere imyaka azotangura ishuri. Nuko nta kashini kimu kukongera ko alanda yangu ndani mke jeshi yuko ali yeyumbile niki kigani yuko akawafisenu mwisikola niko yuko mene yuko akini kimu kichenewe akini kimu kichenewe ni akini kichenewe arafise numero za haja kubifaru kumisa ini zito arafise numero zuo umufasa wabze yi wao azo yeda mwaze na wala nimbali kwa sasa kumina liyapishula azo yeda kitu waze kimutu unanizi
Nsabu mbuvye uravyumvise rero impanuro za umwishira hamwe Hope Walks kuko twumvise yuko umwana mutamukurikiranye hafi iki kibazo ciwe gishobora kugaruka gishobora kudakira kubera uko kuntu abavyeyi baba batakurikije impanuro baba bahawe rero twizere yuko uzozikurikiza kandi twumvise yuko amahirwe ari menshi abana barakira bavuwe kare
Urakoze cyane
Jean-Claude. Ego hanyuma mushinga ntahe butoyi tubandanye tuganira kubijanye nabo bavyeyi imiryango muriko murafasha mu Burundi nibikorwa bidasanzwe nibikorwa bikomeye cyane cyane ko mubikora ku buntu mwavuze yuko ikimwe mu ntambanyi ari uburyo bwo kugira ngo abavyeyi bashike kuri ibyo bitaro kuri ayo mavuriro mukorera ko none mwishyiramo ryanyu hari ico muriko muriyumvira canke ico muriko murakora kugira ngo nabo bafise uburyo buke bantawe nikora bashobore kuhashika bafashijwe kumbure n'ubufasha bwo kwiyunguruza n'ibindi nk'ivyo baba bakeneye kugira ngo bazane abo bana
aya makoze cyane ikibazo mwishyiramo ryacu turafise bivanye n'uko twari tumaze kubona yuko abana benshi bahibakuza kwa muganga kubera ikibazo cy'uburyo twaragerageje kudotora turadotora no muri bopos baraturonsa amafaranga makeyi y'ubufasha abantu banonikora bafise abantu bavuka ni ngombwa kugana rero no kuvuga iyo umubyeyi aje kwa muganga arabonana n'abajeje gusuzuma bafise ibibazo bamubaza kugira ngo barabe uko abayeho icyo yaba yifashije nimba atacyo yifashije hanyuma bamaze kubibona yuko uwo muzeyi akwiye gufashwa mu bijyanye no kwiyunguruza baraheza bakatwakura bakatubwira bati mu mubyeyi kwa ronsi uno munsi harimwo umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa bane tubona yuko bataro bafashijwe mu bijyanye no kwiyunguruza abana baba bataheza bakuru abo babyeyi rero turaheza tukabarosa ako kabasha ko kwiyunguruza sakabasha kamahinga isi yose kaboneka rimwe rimwe ariko karafasha ivyo biri nkuko nayikoze mwiza nkambamye biri kane mu umuze turiko twitwararika kugira ngo turonke n'abandi bantu boshobora kubifashamwo baba amashirahamwe yanga mu Burundi amabanki ayandi makompanyi ku buryo atamwana n'umwe mu byiriso byacu atamwana n'umwe mu myaka cumi iyo bazoreka kufungwa kubera ataronse ubufasha icyo turiko turakora ni icyo ariko naho tudakwiriye kirafasha
ego hama benshi baravuga yuko kumbure ahantu hazwi cyane mu Burundi cyane cyane Bujumbura bavura ubumuga ari kuri Saint Kizito ariko kandi benshi bazi uko haziyimvye kuja kwivuzayo none muragira ukuntu mushikira abantu mu ngo zabo mu kibano kugira ngo mubasigurire i programme yanyu ubu bufasha bwanyu mufise muri Hope Walks Burundi mukaja mu kibano mukabasangayo mukabasigurira kuko birumvikana yuko benshi bashobora kutaza kuko bibaza yuko mubaca amafaranga
murakoze cyane nkuko mubivuze twebwe umugambi w'ubugari bwo mu Burundi umugambi w'ubugari mu Burundi kuvura ubugari ni ku buntu umwana yitaruye gushika heza senzito niho bavurirwa abantu benshi bashobora kubaza ko hazinze ariko twebwe neza nuko ubugari tuvura ku buntu rero kugira dushikire ababyeyi tubibumvise turafise ibikorwa dutegura gukorera mu makominote twamaze dutegura gukorera mu makominote turasha mu masengero turasha mu masoko turasha mu nama z'indongozi ziriya nama z'umutekano tukabasigurira tukababwira yuko twebwe ibintu bijyanye no kuvura ubumuga bwitwa ubugaro bikorwa ku buntu umubyeyi atana kimwe ari asabwa cyo kuriha mbere y'iyo bibaye na ngombwa umubyeyi tumufasha mu kuja kwivuza kugira ngo nijya kunoka ashikayo tumuronse ubufasha asobore gushika kwa muganga aronswe n'ubufasha bw'umwana wiwe kandi
turagushimiye cyane mushinga nta Ladislas Butoyi mishiramo Hope Works dusozera ikiganiro rero kumbure impanuro utanga habari ku bavyeyi ku gwego rw'igihugu kuri leta ku mavuriro kugira ngo iki kibazo gitorege umuti abana bavugwe bakire dusozera murakoze akajambo kanyuma
murakoze cyane akajambo notekerera abarundi ariko batwumviriza nuko nababwira yuko ubumuga bw'ubugaru ari umuga uvurwa ugakira neza kandi atakibutera kizwi kandi budafashe ku migumo budafashe ku burozi ari ikintu cyose umuntu ashobora kwibaza atanakimwe bijyanye muri izo biriko ikindi cyo kumenya ikindi akandi kano notera nogatera abakora mu gisate cy'amagara y'abantu ndabasaba yuko twogira imbono imwe yuko ata muntu mu minsi izoza mu myaka iza yuko yogendana ubumuga twobona agendana ubumuga bw'ubugaru kubera ntashoboye kuvugwa kandi icyo ivyari gukorwa kugira uwo mwana avugwe bihari kandi umwana ivyari gukorwa bihari ariko bitakozwe kugira ngo umwana akire rero numva mvuze icyo ako naka notera haba mu notera abaje amagara y'abantu mu Burundi amashyirahamwe akora mu gisata cy'amagara y'abantu reka n'abandi bagira neza baribo bose bashobora kwibwira icyo baterereye kugira ngo umwana avugwe akire neza atambuke nk'abandi kuko uyu mwana ashobora kuba uwandi ashobora kuba uwi wawe nta muntu n'umwe yokwifuza yuko umwana we yogendana ubumuga bwiwe igihe ubuzima bwe bwose kandi ubwo bumuga ari ikintu gishobora kuvurwa igakira icyo nshafasha ntera akamo ni ukugira wa mutima runtu ugufasha uwo bishikiye agafashwa kugira ngo uwo bishikiye adashobora kuvuza umwana wiwe agafashwa kugira ngo umwana wiwe azotambwe nk'abandi azokwite nk'abandi azokwite nk'abandi azokwite umupira nk'abandi azovoma seri nk'abandi abandi bantu bose batavukanye ubwo bumuga
murakoze cyane murakoze hanyuma kumbure dusozera ibujumbura benshi barakunze kuza kubitura abatabishoboye abatahazi ni hehe neza na neza ibujumbura mukorera
ibujumbura hano dukorera ni ku cyicaro gikuru cy'ibigo by'abagendana ubumuga mu Burundi turi muri quartier Jabe kuri avenue de l'Infirmerie ibarabara ryitwa Infirmerie abaryita avenue de la Mort turi hagati turi hafi cyane y'ikigo cyitwa Centre Kamuri cyakira abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe tukaba kandi turi na hafi n'ikigo cyitwa Abubeyef hanyuma aho dukorera ahandi nahavuze mugabo ibiro bikuru byacu biraho
ego murakoze cyane gose rero umushinga ntahe Ladislas Butoyi umuyobozi w'ishyirahamwe Hope Works Burundi gitaho abana bagendana ubumuga bw'ubugaru cyo bita club foot mu cyongereza cyanke pied bot mu gifaransa ego murakoze cyane rero gufata akanya kuganira n'ijwi rya Amerika no kwishyura ibibazo by'abanywanyi b'ijwi rya Amerika turabashimiye cyane
ndabashimiye cyane mwanya mwampaye wo kuganira n'abarundi nabo mu karere ku kibazo kuri ubu bumuga bwitwa Frankfurt cyangwa ubugaru cyangwa ipyebo mu Gifaransa ni neza neza ubundi nimwankenera umurongo uruguruye nzobitaba murakoze cyane
turabashimiye namwe reka dushimire n'abanyonyi b'ijwi rya Amerika baterereye mu kiganiro nshimire na Geoffrey Mutagoma yamfashije mu buhinga bw'ivyuma n'abandi bose hano kuri radio rya Amerika mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri micro ndabashimiye ndabasezera mugire umunsi mwiza